Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamanyira i Washington DC mu kirune mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Uyu munsi ni munsi wahariwe iradio mu Burundi. Abanyagihugu muri Rutana na Makamba barakunda kumviriza amaradio, ariko batangaza ko batoroherwa no guhabwa ijambo muri ayo maradio.
Iradio yabona nagahambaye mu bantu no mu bihugu, cyane cyane ko zifasha mu gutsimbataza demokarasi, zigafasha abato n'abakuze. Nk'uyu munsi mu Burundi hari amaradio ashika 25 yitwa yuko avuga.
Uyo ni umunyagihugu waba mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi. Abantu bamaze guhitanwa na nyamugigima muri Turikiya na Siriya bamaze kurenga 35,000, naho abantu batari munsi y'indwi batabawe uyu munsi kuwa mbere. Perezida wa Cameroon Paul Biya yahimbaje isabukuru y'imyaka 90 y'amavuko. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagira umuja ni mukanya. Aya makuru tatanguriye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abantu bamaze guhitanwa na nyamugigima muri Turikiya bamaze kurenga 35,000, naho muri Siriya bararenga 5,000. Jeanine Mukankosi aratubwira ibindi kuri inkuru.
Abatabazi muri Turikiya uyu munsi bakuye abantu benshi mu bisigazwa by'amazu ari bazima, kandi barimo gucukura kugira ngo bagere ku mukecuru, umubyeyi hamwe n'umukobwa we. Aba bose nabo mu muryango umwe. Ni nyuma y'icyumweru kimwe habaye umutingito w'isukaze mu mateka ya vuba. Uwo mutingito wabaye ku mbere y'icyumweru gishize muri Siriya, wari kuri 7.8 ku gipimo cya Richter. Mu gihe ikizere cyo kubona abandi bantu ari bazima kigenda kigabanuka, umubare w'abantu bahitanywe n'uwo mutingito muri Turukiya no mu gihugu bituranye cya Siriya wamaze kurenga 37,000, kandi birasa naho uzakomeza kuzamuka. Icyiciro cy'ubutabazi kirimo kurangira, hibandwe ku bikorwa byo gushaka amacumbi, ibiribwa n'amashuri. Byavuzwe n'umuyobozi mukuru w'ibijyanye n'ubutabazi wa ONU, Martin Griffiths, ubwo yari mu ruzinduko i Aleppo mu majyaruguru ya Siriya kuri uyu wa mbere. Cyakora yabwiraga amatsinda ari mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Turukiya ahakiri abantu munsi y'ibisigazwa by'amazu.
Urakoze Jenny. Ubushinwa nabwo bwareze leta ya Amerika ko nayo nyene irungika imipira mu kirere cyabwo, ibyo bita balloons, yo gusuma urusaku. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Toma Kamirinde.
Ejo ku cyumweru, ku itegeko rya President Joe Biden, indege y'intambara ya Amerika yahanuye ikindi kintu kitazwi hejuru y'ikiyaga cyitwa Huron, kiri hagati ya leta ya Michigan mu majyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'intara ya Ontario ya Canada. Kibaye icya kane Amerika irashe mu gihe cy'iminsi 8. Pentagon, Minisiteri y'Ingabo za Amerika, ivuga ko ari ibintu byari bitarabaho mu bihe by'amahoro. Mu cyumweru gishize, indege z'intambara za Amerika zashwanyagurije ibindi byogajuru bibiri hejuru ya leta ya Alaska mu majyaruguru y'igihugu no hejuru ya Canada. Nabyo Amerika ntirasobanura ibyo ari byo n'aho byaturutse. Mbere yabyo byatangiriye ku kibalo cy'Ubushinwa. Amerika yahanuye ku itariki ya kane y'uku kwezi yavugaga ko cyayinekaga. Ubushinwa bwo bwemeza ko cyari ikibaro gikora ubushakashatsi bw'iteganyagihe cyayobeye hejuru y'Amerika. None uyu munsi Ubushinwa bwatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yohereje ibibaro byo kwineka birenga 10 mu kirere cyabwo kuva mu kwezi kwa mbere 2022. Amerika yahakanye ibirego by'Ubushinwa, ivuga ko bubeshya, ahubwo ko ari bwo bwonyine bufite ibibaro byinshi hejuru y'ibihugu byibura 40 byo ku migabane yose 5 y'isi.
Perezida wa Cameroon Paul Biya yahimbaje isabukuru y'imyaka 90 y'amavuko. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukankusi.
Impirimbanyi Edith Kawala yari imbere y'imbaga y'abanyeshuri bakiriye Perezida mushya Paul Biya ubwo yari mu ruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka 1984. Icyizere cyari cyose ko umuyobozi ukiri muto ashobora kuzazana umutekano na demokarasi mu gihugu kandi agasezerera ruswa. Nyuma y'imyaka 40, Biya, umuyobozi uruta abandi mu myaka ku isi, yujuje imyaka 90 y'amavuko uyu munsi kuwa mbere. Ubwo yakataga gato nini cyane nk'uko asanzwe abigenza ku isabukuru ye. Edith Kawala wahanganye na Biya mu itora rya perezida ry'umwaka 2011 ntiyari mu birori. hashize imyaka yararetse gushyigikira Biya mu gihe ubukungu bwahagaze hamwe. Amajwi y'abatavuga rumwe nawe yacecekeshejwe, kandi igihugu gicukura peteroli nyinshi gituwe na miliyoni 27 z'abantu kikaba cyaraciwemo ibice n'abitandukanyije bishe abantu ibihumbi n'ibitero bya Boko Haram mu majyaruguru. Kawara impirimbanyi ya sosiyete sivile havuga ko ku myaka 90 Biya yagombye kuba akina n'abuzukuru be. Ati tubayeho mu rugomo ku buyobozi bw'igitugu imyaka irenga 40, urugomo rwagiye rurushaho kwiyongera no gukara. Iyo myaka 40 yashubije Kameruni inyuma cyane.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Thomas Kamirindi na Jean Mukankusi yadushikirije. Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Kanya amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Mu Rwanda abakorera muri gakinjiro ka Gisozi mu gisagara ca Kigali ntibavuga rumwe kuco bacateye muriro waraye ubwiramiye aho bakorera ukanonona ibikoresho vyabo vyinshi. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kabuye.
N'inkongi y'umuriro polisi y'u Rwanda yatangaje ko yatangiye saa yine z'ijoro ku cyumweru. Ijwi rya Amerika ryageze mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Imodoka za polisi zishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro z'igihari, nubwo umuriro wari wazimye imyotsi yari igicumba. Igice kibasiwe ni cyarimo imashini zibaza ndetse n'imbaho. Abari bahafite imitungo bari bahari bashakisha icyaba cyarokotse, nubwo bisa nkaho ari ntabyo.
Mashini ubwazo zihagaze miliyoni hafi 60, imbaho zirimo zihagaze izindi miliyoni nk'8 cyangwa 7.
Business yose wakora yabaga iturutse ahangara. Sinzi uburyo turi bwabyifata, ntago navuga ngo tugiye kubaho neza n'ubuzima bubi.
Twahombye amafaranga ari hejuru ya miliyoni 80. Na asiranse dufite rwose buturahombye, ntago tuzi uko tuzabigenza. Twebwe by'umwihariko muri atoriye yacu nta kintu na kimwe twaramije.
Byananiye kubivuga. Nananiwe kwihangana ko ibyo byari bintu by'umuryango.
Gusa hari abandi bakemanga iby'umuriro ariho bahera basaba iperereza.
Twavuga ko hakwiriye gukorwa iperereza kuko kugeza n'ubu ntago turamenya icyateye inkongi y'umuriro. Byaba byiza rero bagiye badufasha bagakora iperereza, kamenya n'icyavuye mu iperereza. Uko urabona twahobye ibintu byinshi cyane.
Buri gihe aha hantu ubona hariya hahiye urahabona ruguru habanje gushya hose, n'ahantu hagenda gashya tukimuka tukajya gukorera ahandi. Hano harimo abantu bamaze guhisha bimuka nk'inshuro enye bahomba bimwe bakongera niba ari banka gana kayigana kamugurira.
Aka gakinjiro ka Gisozi gakunze kwibasirwa n'inkongi y'umuriro tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 2021, nabwo habaye inkongi ihangirika ibikoresho byinshi. Imyaka 2 imbere yaho mu kwezi kwa 6 2019 naho habaye inkongi yangije byinshi. Izi nkongi zigenda zikurikirana buri mwaka, nizo zatumye bamwe mu baturage bagaragaza urujijo kandi baruhuriweho n'umuyobozi w'ishyirahamwe ryabo Tade Twagira Yesu.
Inkongi twibasira nijoro dukwiye kubyibazaho, nanjye nimaze kubyibaza inshuro nyinshi kuko niba tumaze guhisha inshuro ebyiri nijoro nta bantu barimo gukora, nta mashanyarazi, nta mashini ziri kwaka. Ugasanga buri munsi izo nkongi ziraba kandi zikabera ku isaha imwe. Ntabwo naje wabura kubitekerezaho, sibyo kwereka ko tabiha agaciro uyu munsi ko ntawe wafashe. Uyu munsi turavuga ko ari amakuru siri kuyimiriro yagize ikibazo, ariko nanone ukurikije uko ibintu bigenda bigaruka kandi bikisubiramo, nanone ntabwo wabura gutekereza ibindi.
Kugeza umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera avuga ko bataramenya icyateye inkongi. Gusa uyu muyobozi akavuga ko impungenge bakorera mu gakinjiro ka Gisozi bafite ko haba hari icyihishe inyuma y'iyi nkongi nta shingiro zifite.
Oya, ibyo ni ugukeka gusa, ariko barabizi yuko hari ahantu iyo bwije bahafunga mu masaha 12. Ibyo barabizi. Icya kabiri barabizi ko hari abazamu bishyurwa n'abo bantu n'amashyirahamwe. Tekereza ko hari ibyihishe inyuma, ntabwo ari byo, ntabyo twari twabona.
Polisi iravuga ko kugeza ubu bataramara kubarura ibyangijwe n'iyi nkongi kuko iperereza rigikomeje. Ariko Bwana Twagira Yesu Tade uhagarariye ishyirahamwe ry'abakora muri aka gakinjiro avuga ko bamaze kumenya ko hahiye amatoriye 10 yarimo ibikoresho byinshi. Twagira Yesu akumvikanisha ko kugeza uyu imibare y'agateganyo bafite igaragaza ko ibyangiritse bigeze muri miliyari imwe mu mafaranga y'u Rwanda. Uyu muyobozi avuga ko inyubako zaha mu gakinjiro ziba zifite ubwishingizi, ariko hari bamwe mu bazikoreramo baba batabufite. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika irizihiza umunsi mpuzamahanga wa radio. Ni uburyo bwo guha agaciro uruhare radio ifite mu guha ijambo buri wese, guhugura no kugeza amakuru ku bantu bose ku isi. Radio ni kimwe mu bitangazamakuru byizewe kandi bikoreshwa cyane ku isi, ifasha guteza imbere ibitekerezo n'ibiganiro bitaziguye no guhindura ibyiyumviro. Ijwi rya Amerika ifite ishema ryo kuba muri urwo rugamba. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni Radio n'amahoro. Ishyira imbere ububasha bwa radio bwo gufasha abantu gucisha make mu bihe by'amakimbirane no guharanira amahoro.
Muri ko murumviriza muko murabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika mu Burundi. Abanyagihugu cyane cyane abo mu ntara ya Rutana na Makamba barakunda kumviriza amaradio ya Marankuko bisiguriye Ijwi rya Amerika ntiboroherwa no kuyafatamwo ijambo, kandi barifuza ko ibiganiro amaradio bashikiriza byoba ibihuye n'ubuzima barimwo kugira ngo bigire icyo bibamariye mu iterambere. N'inkuru Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi yayo tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Thierry Ndashimi.
Igitigiri cy'amaradiyo ari mu Burundi kigeze kuri 43, muri ayo 18 akorera mu gihugu hagati, ayandi 25 akaba akorera mu gisagara cha Bujumbura. Abumviriza amaradiyo mu ntara ya Rutana na Makamba bemeza ko bakunda kuyumviriza kandi ko bafitiye akamaro.
Byukuri iradiyo jewe irafitiye akamaro kandi ndayikunda. Kuko iradiyo ituma umenya amakuru, igatuma umenya ibintu aho bigeze, nk'ibintu byononekaye ya no hino, nk'imvura yaguye konona imirima, nk'izuba ryatse, usanga uri kurabimenya. Kandi iradiyo baraduhimiriza bakaduha impanuro y'ingene twoshobora kwitwara mu buzima no kurondera akahera.
Amaradiyo aradufasha cyane, nk'iradiyo y'u Burundi dufasha kumviriza amakuru tukamenya ibihe aho bigeze. Kandi amaradiyo arashobora kudukebura muri bimwe bimwe, agakebura nk'abarimyi cyangwa abadandaza.
Yo reka. Iradiyo akamaro ifise na kamaro kanini cyane. Urashobora kugira ikibazo cy'umwana gatakara cyangwa ukabura umuntu, ugaca wiruka ku iradiyo ukarangisha.
Iradiyo ifise akamaro kanini gose, ifise akamaro kanini mu mibereho y'abantu, bakamenya ibintu biriya iyo bigeze. Eka ni byinshi nta n'ibyo nakuri ko ndadondagura, ni byinshi cyane gose.
Kuri amaradiyo aradufasha kumenya inkuru zaba hirya no hino, ati hanaka ibiciro bimeze uku, hanaka tujye gusumirayo bimeze uku. Yego, njye kumva akamaro gakomeye.
Abo banyagihugu barabwiye Ijwi rya Amerika ibiganiro bimwe bimwe bakunda kumviriza.
Ubona nk'ino uko turi abantu babiri imiti kumviriza nk'indirimbo zo kuri radiyo cyane cyane z'Imana nka za kera. Tanga dasohotse kera dufise kandi dusumira izubu, turadikunda cyane.
Jyewe iradiyo ni ingirakamaro mu buzima bwanjye, ku mpamvu nka jyewe nkunda kumviriza indirimbo z'Imana. Ndakunda kumviriza na cyane cyane iradiyo Egresi Poti. Hariho umunsi bazinduka bararirimba baravuza indirimbo z'Imana, ugaca usanga uranezerewe n'ubutumwa bukavugwa no kwihanura. Ashobora kuhihanira wumvira iyo radiyo. Iyi radiyo rero ni ingirakamaro muri byose, harimo ubutumwa, harimo amajambo yo guhanura ibintu nkamwe. Nibyo nyine
ndakunda kumviriza, uburimyi n'ubworozi.
Okay, je bubisanzwe ibintu bimwe nakunda kumviriza cyane cyane nk'iyo haje nk'indirimbo z'Imana cyane utuziki. Habirya nkujya mwanya wo gutasha inshuti n'abagenzi hajya masayine ndabirya narabikunda gose.
Abo bumviriza amaradiyo bifuza ko mbere ya byose ibiganiro bibafasha mu buzima bwabo bwa misi yose, kandi ko byotezwe imbere.
Twifuze yuko amaradiyo yoshikiza cyane cyane ibijyanye n'iterambere, kuko uravye ibihe turimwo turakeneye cyane cyane iterambere. Turakeneye ibiganiro bijyanye n'imibano igenda iherereye ku iterambere. Turakeneye ibijyanye no kwerekana aho tugeze mu iterambere, mu mibano ishyigikira iterambere.
Habijya byerekeye dufate bariko baragira nte barakina, nka twebwe turi ngaha biratugora rwose ukuntu tuza turavugira ku iradiyo.
Je nk'ibiganiro nobona yo ziracishako yozira cishako ikiganiro cy'ugwaruka bakatwereka ingene twokwibeshaho no kumubyo twokwitwara
sanze badushirira ko nkudukino tujajuro hamwe yende no kuzaturumviriza makumu bisanzwe nyene tundu twishinye nyene twotujyohera nyene tukajyohera abanyagihugu
ego muri kigiye turimo turavye n'intumbero ya leta nk'umukuru w'igihugu avuga ko twokwiteza imbere twatwitunganiza imigambi rebe igana byo bacha kwiradiyo byo bidukangurira guheba gukoranira ku marigara nko babisemereye twiteza imbere mu bihirimo y'igihugu nibindi ngira byo twigisha kugira ngo twirinde izindi ngeso zotuma amagara yacu atagenda neza nk'ibi bintu by'ubumaraya n'ibiki.
Alex Manirakiza w'Imakamba ati hashigwe imbere ibiganiro bituma abantu bahindura inyifato kugira ngo batere imbere.
Ukubera iyo wumvise ugereranije igihugu cyacu aho kigeze n'ibindi bihugu umenga turateye isoni kuko turi mu bukene ntangire. Ubukene ariko budasigurika mu gihe igihugu cyacu gifise ubutunzi bwinshi. Rero mu Burundi turazingamitswe n'inyifato. Inyifato ibera intambamye mu iterambere. Yaba ibigani bijyanye n'inyifato ho kwereka byerekanye umuntu yoshika ku iterambere.
Mu nama rukokoma igira gatatu y'ibimenyesha makuru yabereye igitega mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri icogera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yarashimiye ibimenyesha makuru n'amaradiyo ko bikora bitiziganya mu gufasha leta n'abanyagihugu kugira ngo bagere ku iterambere.
Le gouvernement du Burundi reconnaît le travail effectué par les médias et les félicite.
Leta y'u Burundi rakeje bimenyesha makuru na maradio bakora ijoro n'umutaga kugira ngo bashikirize inkuru zitagira kanenge abanyagihugu nabo bafata ingingo zibereye za kazoza kabo. Leta y'u Burundi rashima kandi utwigoro tubimenyesha makuru byashikirije amakuru atomoye mu biringo by'igikorwa cyo kwemeza ibwirizwa shingiro mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kurwanya ikiza coronavirus. Nisho gituma leta yashinze ikigega cyo gufasha maradiyo amahera akava mu kigega cya leta. Umukuru w'igihugu araganira n'abamenyesha makuru agatunganya ibiganiro mu runani rw'amaradiyo mu ntumbero yo gushigikira ibimenyesha makuru na maradiyo. Icagira c'umukuru w'igihugu yaramenyesheje ariko ko kubera ubukene mu maradiyo ibikorwa ntibigenda neza. Hari ibyagiye birahindagurika mu gihugu bituma ibimenyesha makuru n'amaradiyo bivuka ari byinshi kandi bifise intumbero zitandukanye. Ibyo bimenyesha makuru ugasanga kandi bifise uburyo n'ibikoresho bibayabaye. Nico catumye barondera abakozi mu batararonka akazi bataramenyera umwuga. Byatumye rero habitita ukajya kanovera mu gutegura no gushikiriza ibiganiro abanyagihugu. Na Claude Bocu aserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu ijambo yashikirije yaragarutse ku bukene buri mu maradiyo bushobora gutuma abamenyesha makuru batarangura neza umwuga wabo. Ubwigenge bw'abamenyesha makuru nabo ni inkingi ikomeye y'intwaro rusangi.
Une démocratie solide, mesdames et messieurs, se caractérise par une liberté de presse solide.
Intwaro rusange yashinze imizi irangwa n'ubwigenge mu byo kumenyesha amakuru, haba mu bumenyesha amakuru n'amaradiyo bya leta, ibyigenga, ibikorera hanze bikumvikana mu gihugu. Amaradiyo yegereye abanyagihugu byose bikaba bifise abamenyesha amakuru babinonosoye bategura inkuru mu bwigenge kandi bakubahiriza akaranga mutima kumwuga. Niko intwaro rusangi yotsimbatara
en quelque sorte d'ancrer la démocratie.
Idija Fadi umuyobozi w'iradio Bena yo mu Rutana mu bumanuko bw'u Burundi aremeza ko bimwe mu bituma amaradiyo ashikiriza ibiganiro bidashika ku nyota ababyumviriza harimo ubukene butuma badashikira abanyagihugu n'ubumenyi buke.
Ingorane ya mbere ihari kuko ishugumya nuko ikiganiro kinezereza abanyagihugu nuko bonyene babiyumvisemo bakagira ibyo baterereye rero ahanini nuko usanga abanyagihugu tubura uburyo bukwiye ngo tubashikire iyo bari hose kirisha kabiri naco bijanye n'ubumenyi bw'abimenyesha makuru usanga ubumenyi buri hafi kumaze kumwuga ugendura kura ku munsi ku munsi rero bisaba kuvuga ugendura kura hagende haraba n'ukuntu n'abawukora bagenda barakarihirizwa ubwenge
Innocence Abimana akurikiranira hafi ibivugwa mu maradiyo ati amaradiyo ningira kamaro mu gihugu mu Burundi ni menshi mugabo menshi nta kinini afasha umunyagihugu kuko atamushikira ngo amenye icagona
iradiyo ubona nagahambaye mu bantu no mu bihugu cyane cyane ko zifasha mu gutsimbataza demokrasi zigafasha abato n'abakuze byiza iyo ziba zarangura ibyo ziyemeje mu gihe zariko ziriyemererwa kandi zikagira ko zigakurikiza n'umurongo genderwa ko wazo yamara urabye ico gitigiri ingene kingana ku Burundi bwonyene kumviriza nibivugwa muri ayo maradiyo eka sikinini zungura umunyagihugu kuko ni gake uzokumva zashikiriye umurimyi ahari umworozi umudandaza umunyamwuga ari we wese kugira zivuge ivyerekeye iterambere ryiwe zivuge akarorero yobera abandi mu gufasha n'iterambere ry'igihugu cyose n'ibyakuru nayo kurindira ibyo by'abazoja baratasha babo ku matelefone byo nari navyo binagwiriye eka no kuri si by'abarundi bakeneye
Miteranda yegamiye arongoye radio ijwi ry'umukenyezi mu giheta ca Gitega ati kugira tumenye ku ibiganiro dutegura bishika ku nyota abatwumviriza twarashinze imigwi y'abanywanyi bisamirizi
iyo migwi rero iciserukira babantu batwumviriza kuko tubatora turavye abamaduhamagara kenshi abakurikirana ibiganiro byacu bari ku mitumba itandukanye tugaca rero tubashira muri uwo mugwi w'abanywanyi bi radio
abanywanyi ba radio ijwi ry'umukenyezi barumvirizwa n'abarongoye radio kugira ngo bagire ico bakosora mu biganiro bitegurwa
kugira ngo radio ishobore kugira kamara bayumviriza no kuvuga yuko itegereje gukorera ku myitwarariko y'abanywanyi bayo no kuvuga bajya bayumviriza ku munsi ku munsi no kuvuga iradio kugira ibifite intumbero yitanguye n'abantu rero bayumviriza baca bakurikira uwo murongo yihaye
no mugihe cyo gutegura intonde n'ikiranga mwanya c'ibiganiro muri radio ijwi ry'umukenyezi barafadikanya n'abumviriza iyo samirizi
ikindi nacyo twebwe twe turatunganya hajya murazi ku mwiradio urutonde rw'ibiganiro bararusubira mu bya Twitter grille de programme twebwe abo bakunzi bi radio abo banywanyi biradiyo turabahamagara uko tugira dusubire mu rutonde rw'ibiganiro bakaza nabo bakicara bakatubarira nivyo bwo nta buhinga babazi bwo kumesha makuru mugabo akubwiye ati bifuza ko muri amezi atatu canke amezi atandatu mwokora kuri ibi arabikubira uko avyumva nawe nk'umuhinga rero mu radio ugacubishira mu bwo buhinga wize bwo kumesha makuru ugacugira intunganyo nziza y'ico bita grille de programme urutonde rw'ibiganiro byo mu radio
Jerome Niyonzima umumenyesha makuru akaba n'umuhinga muri uwo mwuga ahanura barongo ya maradiyo kwigishanya hagati y'abamenyesha makuru bafise uburambe n'abashasha amaradiyo yotegura imigambi ariko bagakorera mu runani kugira ngo batorere inyishu ibibazo by'ubumenyi buke n'ubukene mu maradiyo
Novuga yuko ku kibazo ca mbere cyerekeye umenyi buke bw'abamenyesha makuru twebwe duhimiriza yuko abamenyesha makuru abarongoye ibimenyesha makuru bogerageza magaha karyo abamenyesha makuru bajye basanzwe bibicocoro basanzwe baza umwuga cyane ko bamenyera kwigisha bagenzi babo kubera yuko ibikorwa by'inyigisho kenshi usanga bizimvye iyo bagiye kwikora ku bahinga ngo baze kubigisha
Jerome Niyonzima ahanura kandi amaradiyo gutunganya imigambi yo kongereza ubutunzi mu maradiyo nko kurima korora n'ibindi byoza n'amafaranga mu maradiyo kugira ngo ntibame bazeyinze
bibutenshi twimise ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi y'America muri mwanya rero reka dukubitire kandi muri Republika Demokratike ya Kongo aho abanyeshuri bo muri za kaminuza zose zo mu ntara ya Kivu yo muri Aruko bagiye mu myerekano basaba ko umutekano muke urangwa mu buseruko bwa Kongo eka utoregwa umuti turi kumwe n'umenyesha makuru ijwi y'America Jimmy Shukrani bakomera uraho Jimmy Shukrani
Mwiriweneza
ibintu byifashe gute iyo myerekano yagenze gute
nibyo nkindi miryango itabogamiye kuri leta irimo za sosiyete sivile n'abanyeshuri muri za kaminuza ntara ya Kigali ruguru nabo bagiye mu myigaragambyo ariko imyigaragambyo yabo yari itandukanye n'indi yose kuko yo yagenze neza mu mucyo nta kwangirika kw'ibintu byabayeho kuko nabo ubundi ikibazo cyari kimwe cyo kuvuga bati umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo ukomeje kuba ikibazo ariko bo bagakomeza bavuga ku kibazo cy'abanyeshuri bari mu duce turimo intambara aho ni muri teritwari ya Matisi na Rucuru kugeza ubu ari ibikorwa by'ishuri byahagaze ubwo abo banyeshuri bari mu myigaragambyo bo ubutumwa nyakuri ba nyamukuru bari batwaye bwari ubwo kwereka ubuyobozi ikibazo cy'uburezi muri utwo duce turimo intambara kugeza na n'ubu abanyeshuri benshi bari mu buhungiro.
Abo banyeshuri ubundi za kaminuza boba bashikirije nk'ivyiyumviro vy'ukuntu intambara iri muri ako gace yohagara.
Intambara nibyo irakomeje na nicyo kibazo naho bakomeje kwibaza na kugeza ubuzi nta za kaminuza mu byaro zarakunze harimo kubera umutekano muke nabo bakibaza bati none se ko hano mu mujyi wa Goma wenda bamwe barimo kwiga abangaba baturutse babugugu mu byaro bari muri Masisi na Rucuru bo bazabaho bate kandi aho muri kaminuza gusa ahubwo harimo n'amashuri y'ibanze ndetse n'ayisumbuye ubwo ibyo nibyo bibazo bagiye batanga ku buyobozi bw'intara y'Ikigo ya Ruguru ariko kugeza ubu bikaba byabemereye yuko buri wese kugira icyo gukora uretse ibyo ngibyo nabo baje kwinjira mu kibazo cy'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba za ELC nazo ubu zikomeje kuba hano mu mujyi wa Goma ndetse no mu tundi duce ariko kugeza ubu zitarajya ku rugamba mu kufanya na FRDC kurwanya imitwe itwaje intwaro icyo kibazo nacyo bakigarutseho umuyobozi w'intara abemerera yuko ari buze kubaha igisubizo vuba bidatinze.
Abategetsi cyane cyane abajejwe za kaminuza abayobozi ba kaminuza bavuga iki kuri iyo myerekano hari ikintu bashikirije
abayobozi ba kaminuza ntabwo bigeze bagaragara mu myigaragambyo kuko yari iy'abanyeshuri bo muri za kaminuza abayobozi babo ntacyo bigeze batangaza gusa icyagaragaye mu myigaragambyo ni uko kaminuza zose zo mu mujyi wa Goma ziriwe zifunze na akazi kakozwe kuri za kaminuza no mu mujyi wa Goma.
Mu myerekano yabaye imbere abagira imyerekano kenshi na kenshi baratanga ikiringo hari ikiringo abanyeshuri bo baba batanze kugira ngo ibyo bibazo byose bashikirije bizobe byatorewe umuti. Ndumva Jimmy muratwumva? Numva umurongo wa Jimmy ntumeze neza mu kanya rero banyumanyurira radio ijwi ry'Amerika turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko imbere yaho reka tubibutse ibice bikuru byari bigize aya makuru twabwiye ko abantu bamaze guhitanwa na nyamugigima muri Turkiya bamaze kurenga 35,000 kandi twabwira kandi ayandi makuru meza nuko hariho abantu bashoboye kurokorwa uyu munsi mu bikorwa byo gutabara biko birakorwa twabwiye kandi ko Ubushinwa nabwo nyene bwa leta z'ubumwe za Amerika ko zirungika imipira mu kirere y'ukwabura imwe bita balloons mu nkuru twabashikirije mu kanya twonge kandi turavuga ko mu Rwanda abakorera mu gakinjiro ka Gisozi mu gisara cha Kigali batavuga rumwe ku cyo bacateye umuriro waraye ugeramiye aho bakorera ukonona n'ibitari bike twavuze kandi ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo abanyeshuri bagize imyerekano. Aha rero nshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro cyacu kuri isahani ho turangirije ibiganiro byacu turabashimiye kuba mwaduteze amatwi turashimiye engineer PJ ya dufashije mu buhinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Nadia Taha ya dufashe kwegeranya ibiganiro byose twabashikirije turashimiye cyane cyane n'abagenzi bacu badufashije mu gutanga amakuru avugwa cyane cyane hirya no hino ku isi turashimiye n'abamenyesha makuru bakorera hanze abo dukorana mu ijwi ry'Amerika tukaba rero tubararitse mwese aho muri mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.